mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya nkwiye kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza kandi mbaha ikaze ku makuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, turayahera kuri aya makuru avugwa ku Burundi. Mu Burundi, leta nshasha yaramenyekanye mu ijoro ry'ejo ku munsi wa kane ku bashikiranganji 15 bayigize kandi bahora ba mu yahinduwe hakuwe bane. Ubikigega ca leta w'abakozi n'akazi w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'umushikiranganji w'inyubako za leta. Abashikiranganji bashasha ni batanu. Naboni Audace Niyonzima w'ikigega ca leta, Martin Ntereze yahawe ubushikiranganji bw'umutekano, intwaro yo hagati n'iterambere rusangi, Dieudonne Dukundane yagenywe kuba umushikiranganji mushasha w'inyubako za leta, Sanctus Niragira ahabwa kurongora ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi naho w'abakozi ba leta aba Deo Rusengwamihigo. Abandi bashikiranganji bose bagumijwe mu bamba mu mabanga bahoramwo. Nta munywanyi w'umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi ari muri leta nshasha agatogwasa umukuru wayo yari yifuje anasaba umukuru w'igihugu ko yoshigwa nawe ko kwiyo leta yoshigwamwe n'abatavugwa rumwe n'ubutegetsi. Kuri uyu munsi wa gatanu niho inyuma y'umutaga abagize leta nshasha barahira imbere y'inama nshingamateka ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ku mugabane wa Afrika kandi igipolisi muri Nigeria kivuga ko abantu 43 bari baranyurujwe bakuwe mu musigiti muri leta ya Zamfara mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu ubu bidegembya barekuwe. Umwe muri bo yarishwe inyuma yo kuborezwa igufa. Igipolisi kivuga ko kikirondera abagabo bitwaje ibigwanisho bagirizwa ubwo bwicanyi. Igihe batera uwo musigiti bariyoberanije bigira abayoboke b'idini hari ku munsi wa gatanu wo gusenga. Umuvugizi w'igipolisi muri iyo leta ya Zamfara, Mohamed Shehu, yaremereye ijwi rya Amerika kuri telefone cyo kuwa kane kwa abo bantu bose bidegembya. Yavuze kandi ko abategetsi b'igipolisi barungitse abapolisi gukinga kugira ibyo bitero ntibizosubire kuba, ariko ntiyavuze nimba habanje gutangwa amafaranga imbere y'uko abo 43 barekugwa. Abo bayoboka ibidini rya Kiisilamu banyurujwe ku itariki ya kabiri y'ukwezi kw'icyenda igihe bari mu masengesho atunganywa burindwi. Muri Afrika kandi ishyirahamwe rya Buraya ryavuze cyo kuwa kane ko ryiyemeje gufasha Mozambique kurwanya iterabwoba. Ryemeye kuzotanga imfashanyo nshasha ku gisirikare kuri icyo gihugu inyuma y'igitero cy'iterabwoba cyabaye muri iyi ndwi. Joseph Borrell ajejwe imigenderanire muri iryo shyirahamwe yarabonanye na perezida wa Mozambique Philippe Nyusi hamwe n'umushikiranganji wiwe w'imigenderanire Veronica Makamo. Umugwa mukuru Maputo, Joseph Borrell ari mu rugendo rw'iminsi ibiri muri icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa Afrika. Uwo mudiplomate mukuru wa Buraya yaremeye ko umuryango wa Buraya ugiye kuzotanga izindi fashanyo za gisirikare zifise agaciro k'imiliyoni 15 z'amadolari zitumbereye gufasha inteko zo muri ako karere ka Afrika ziriko ziragwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado muri icyo gihugu cya Mozambique.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika, dutandukire ku mugabane wa Amerika. Abategetsi muri Brazil bavuze ko ubwato bwunguruza abantu bwari mu mazi mu buryo butemewe n'amategeko bwibiye ejo ku munsi wa kane ku nkengera z'amazi mu buraruko bw'icyo gihugu. Hafa abantu hafi 14 n'abandi 26 bataramenyekana irengero. Buramatari wa leta ya Para byabereyemo yavuze ko nyene ubwo bwato yari afise ubundi bwato bwankiwe kunguruza abantu kuko bwakora mu buryo butemewe n'amategeko, ariko yarabirenze ko abandanya gukoresha ubundi bwato atabironkeye uruhusha. Abategetsi muri iyo leta bavuze ko muri rusangi abantu 70 bari muri ubwo bwato 30 muri bo bashoboye kurobwa bakiri bazima kubugane wa Afrika wa Amerika ni ngaha muri leta zumwe za Amerika leta ya Amerika je kuwa kane yarafatiye ibihano ikompanyi yo muri Iran yafashije kurungika indege zo mu bwoko bwa drone mu Burusiya ngo zikoreshwe muri Ukraine Amerika iragabisha kandi n'andi mashyirahamwe atarayo yo muri Iran yabatumbereye gukora nk'ibyakozwe n'iyo kompanyi ubushikiranganji bw'ikigega muri leta zumwe za Amerika bwavuze ko ikompanyi Safiran Airport Services ikorera ku kibuga cy'indege cy'i Tehran yashizwe ku rutonde rwirabura rw'abarenze ku bihano byafatiwe igihugu cy'u Burusiya ibi bitangajwe inyuma y'amezi abiri Presidansi ya Amerika ari White House isohoye amakuru yo mu iperereza ryayo avuga ko Burusiya buri ko burarondera ibigwanisho bikoreshwa mu ntambara muri mu Burusiya mu bigwanisho byo mu kirere ubushikiranganji bw'ikigega muri Amerika bwavuze ko ikompanyi Safiran yafashije indege z'u Burusiya zakuye ibyo bigwanisho muri Iran Amerika yahanye kandi ibindi kompanyi zitatu z'u Burusiya zahinguye izo ndege za drone amatungo izo kompanyi zifitiye muri Amerika agiye gufatwa eka n'abanyamerika ndetse hamwe n'amabanki mpuzamakungu akorana na leta zumwe za Amerika yarabujijwe gukorana nayo makompanyi
Bizirimana harakoze kutegezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri yaraye atanze yatabarutse afite imyaka 96 yayoboye Ubwongereza imyaka 71. Uyu ni umwamikazi Elizabeth wa kabiri ubwo yasezeranyaga Abongereza ko ubuzima bwe bwose azabutangira igihugu n'ubwami akomokamo ishami ryawo ni ryita ku mpunzi ya Shaseri yarayibwiye ku rukiko rukuru rw'Ubwongereza ko gahunda y'icyo gihugu kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro mu Rwanda iciye ukubiri n'amahame ya Shaseri kuri uyu wa gatanu i Kigali mu Rwanda harasozwa inama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ubuhinzi ku mugabane wa Afurika izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni umwanya muto nimujye kure ya radiyo yanyu Amakuru yacu tuyahere mu Bwongereza umwamikazi Elizabeth wa kabiri yarayatanze ku myaka 96 y'amavuko yariwe mu ngoro ye y'ikiruhuko iri muri Ecosse niwe muyobozi wari umaze igihe kirekire ku bwami kandi uyu mwaka yizihije imyaka 70 yari ku ngoma umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza Henry Ridwell arasubiza amaso inyuma ku buzima bw'umwamikazi umwe mu bakuru b'ibihugu bubashywe ku isi iyi nkuru murayumva mu ijwi rya mugenzi wacu Eloge Uyikaneza
umwamikazi Elizabeth wa kabiri ni umwamikazi benshi mu banyagihugu b'Ubwongereza bakiriho uyu munsi bamenye azwi nk'icyitegererezo cy'igihugu ibihugu biri mu bwami bwiwe hamwe n'umuryango wa Commonwealth w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza yikwegeye ko igarurira inkomezi n'inyifato y'abongereza imbere y'uko anamenya y'uko azohava umwamikazi mu mwaka wa 1947 yahimbaza imyaka 21 y'amavuko yatanze ganiro kumbonesha kure avuga ku rugendo rwiwe rwa mbere yakoze hanze mu gabane wa Buraya mu gihugu cya Afrika y'Epfo
ndabatangariza ko ubuzima bwanje bwose bugufi canke burebure buzobitangira bunitangira inda yacu ingoma ihambaye twese dukomokako
uwo mwaka nyene yabiranye n'umushikirango wa Philip yavukiye mu gihugu c'Ubugiriki ku myaka 25 yaroye ingoma inyuma y'urupfu rwa samubyara George wa gatandatu yabonye impinduka zimbitse mu mibano y'abantu mu matwara yiwe yamaze imyaka irenga 70 umwanya yagabishije ku kaga ko gutakanuka ivyiyumviro vya kera mu gihe himakazwa uturusho tw'ivumbura rya none ubwa mbere yandika ku rubuga rwa Twitter hari mu 2014 n'ibintu bikatagezeho yari umwamikazi wa mbere yaganje umwanya muremure kurusha abandi bami bose bo ku isi umwanditsi akaba n'umusesanguzi w'izi bwami Richard Fitzwilliam
As head of the Commonwealth, the Queen.
Mukuru wa Commonwealth, umwamikazi, hari byabazwa bya kera. Ni nka kahise kagoye kwiyemeza kuko uyumvira ubwami nk'urugero amabi ya gikoloni. Kubyerekeye umwamikazi wibaza ubwitange bwiwe ku muryango.
Umwamikazi Elizabeth yaserukiye Bwongereza mu bucuti nabo bose bari bafite indangagaciro zimwe nabwo z'ubwigenge, ubungane na demokarasi mu buntu, ahangana n'abatabikoze. Umwamikazi ntiyari abuze amakemwa mu gihugu ciwe bwite. Bamwe bamubona nk'igishushanyo c'urwego kitakigira ikibanza mu bihe vya none, isi y'ubwisanzure n'ubwiyunge na demokarasi, akabonwa nk'umutwaro ku munyagihugu w'Umwongereza rihita gisi. Urupfu rw'umugandwakazi w'icamamare Diana kabaye akaryo kubamurwanya kumwagiriza ko yigize ikizeze yankabwira ico akoze. Aho yagira ico abwiye igihugu hari mu kuri kwinshi.
What I say to you now as your queen and as a grandmother.
Ibyo ndababwiye ubu nk'umwamikazi n'umunyokuru mbivuze bivuye ku mushaha. Icambere nshaka kuba Diane ubwanje yari ingabire idasanzwe nka kiremwa muntu.
Umubano w'umwuzukuru wiwe umushikirangoma William na Kate Middleton wazanye amaraso mashasha mu rwego rwa kera cyane. Igihe umushikirangoma Harry yabirana n'umukinyi w'i Leicester w'umunyamanyakazi Michael, Elizabeth yari ku isonga ry'umuryango boneka nk'ujyana n'ibihe warurangiranwa wagutse kandi uzwi n'isi nzima. Ariko hari ibihe bibi biwurindiriye. Umuhungu we wa kabiri umushikirangoma Philip yakozwe ko amatohoza ku migenderanire afitaniye n'umuntu yahanishijwe kuba yasambanije umwana. Harry na Meghan bitandukanije n'umuryango w'ubwami kubera ibyagirije by'amacakubiri yafatiye ku rukoba. Urupfu rw'umushikirangoma Philip, umugabo wa Elizabeth mu 2021, rwasize igicapo gihoraho. Umwamikazi yifashe ikigandaro mu gihe ikiza cy'umugera wa virusi ya corona cyari ko kirandagata mu ihanga ryiwe. Mu kwa cyenda yemeje umushikirangoma wa mbere agira 15 wo ku ntwaro yiwe, igikorwa cya nyuma gikomeye yakoze ku mugaragaro. Umwamikazi Elizabeth n'igihangange muri kahise ka kimwe mu bihugu rutubura byo ku isi, ikiraro hagati ya kahise k'ubukoloni bw'Ubwongereza na kazoza k'icyo gihugu, nk'umufatanyabikorwa mu izitandukanye cyane rwose niyo yavukiyemo. Agendera Ubudagi mu 2015 yavuze ku mpinduka zagutse yabereye gihamya.
In our lives, Mr. President, we have seen the worst.
Mu buzima bwacu nyakubahwa Perezida, twarabonye amahano ariko kandi ni byiza ku mugabane wacu. Twariboneye uko ibintu bishobora guhinduka vuba mu neza, ariko tunazi ko tubwirizwa gukora cyane kugira ngo tugumye inyungu z'inyuma y'intambara y'isi.
Mu mugenzi wa cyami mu Bwongereza, yo Elizabeth abereye umurinzi ubu iri mu minwe y'abasamurarwa biwe mu gihe Charles yitegurira kwima ingoma. Ubwongereza barazwe butandukanye bikomeye hafatiwe ku bitigiriye by'abantu, imico n'ubutunzi. Mu isi yahindutse nk'ikigwati iri mu vyumvira indiri, akazi kabo ko kwerekana igicapo c'ubudahangarwa si yororo.
Eroje urakoze. Radio Ijwi rya Amerika, amakuru yacu arakomeje. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryabwiye urukiko rukuru ko gahunda y'Ubwongereza yo kohereza bamwe mu basaba ubuhungiro mu Rwanda iciye ukubiri n'inshingano remezo icyo gihugu cyiyemeje ku byerekeye impunzi. Inkuru tugezwaho na mgenzi wacu Temistoke Mutizima.
Ku wa kabiri w'iki cyumweru nibwo iri shami rya Loni ryita ku mpunzi ryabwiye urukiko ko u Rwanda rubuze byinshi mu by'ibanze nkenerwa muri sisiteme yarwo yo kwakira impunzi. Umunyamategeko uhagarariye HCR Madamu Laura Dubinsky yagize ati, hari ibyuho bikomeye muri politiki yo gutanga ubuhunzi mu Rwanda. Yongeraho ko nta cyizere cy'uko hari cyahinduka mu gihe ibyo byuho Leta y'u Rwanda itanemera ko bihari, ahubwo ikabihakana. Mu nyandiko yagejeje ku rukiko nyuma, uyu munyamategeko yisi politiki y'Ubwongereza yo kohereza abasaba ubuhunzi mu Rwanda, uburyo bw'ubwumvikane bwo kwikuraho umutwaro buzateza ibyago bikomeye byo kwirukanwa, aho abantu birukanwa cyangwa bagasubizwa mu gihugu, aho ubuzima bwabo n'umutekano bishobora kujya mu kaga. Yongeraho ko ibyo binyuranyije n'amahame abuza gutoteza impunzi zizizwa ko zinjiye mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iyo nyandiko ayisoza agira ati, HCR iricuza cyane cyane ku bijyanye n'imyitwarire ya kimwe mu bihugu byashyizeho amasezerano arengera impunzi, kandi ko ari iby'ingenzi kuburira ko amasezerano Ubwongereza bwagiranye n'u Rwanda nyuranyije n'amahame shingiro bwiyemeje akubiye mu masezerano arengera impunzi. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda ariko, ibyatangajwe na HCR ko rufite ibyuho mu itangwa ry'ubuhunzi irabihakana. Umuvugizi wayo Madamu Yolanda Makoro abinyujije ku rubuga rwa Twitter yavuze ko HCR ari umufatanyabikorwa w'ingenzi w'u Rwanda wakoranye narwo kugeza no mu cyumweru gishize mu kugeza mu Rwanda itsinda rya 11 ry'abimukira bavanwa muri Libya, ubu abagera ku 1000 bakaba bamaze kwakirwa mu Rwanda. Uyu muvugizi wa Leta y'u Rwanda akongeraho ko HCR ubwayo yashimye politiki y'u Rwanda yo gufungurira amarembo impunzi ifata nk'intangarugero aho rumaze kwakira impunzi zigera ku 130,000 kuva mu myaka 40 ishize. Ati barabizi ko ubushake bwacu ntashidikanywaho bwo gutanga umutekano kubababaye tubukomora mu mateka yacu bwacu. Ku bijyanye n'amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza kandi Madamu Makoro avuga ko Leta y'u Rwanda yahuye n'abahagarariye HCR mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ngo bayaganireho, ariko ibibazo byose byazamuwe mu rukiko ntabyo ishami rya Loni ryita ku mpunzi ryigeze rigaragaza. Abacamanza mbere bari bumvise ko HCR ikorera mu Rwanda kuva mu kwa gatanu k'1993 aho kugeza mu kwa gatandatu k'uyu mwaka iri shami rya Loni ryita ku mpunzi rihafite abakozi barenga 300. Icyakora mu nyandiko ye Madamu Dubinsky yavuze ko n'abategetsi ba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza ubwabo biyemereye imbere muri Minisiteri ko babuze andi makuru adafite aho abogamiye ku bijyanye n'uko ibintu byifashe mu Rwanda. Umunyamategeko wa HCR kandi yavuze ko bamwe mu basaba ubuhunzi bavuga ko birukanwa n'urwego rw'u Rwanda rushinzwe abinjira n'abasohoka mu buryo budakwiye rutanabanje kwita neza kuri dosiye zabo, ahubwo bigakorwa mu buryo buhishe. Ati kuba sisiteme y'itangwa ry'ubuhunzi rimwe na rimwe ikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'u Rwanda, ibyo birongera ibyago by'ifatwa ry'ibyemezo bihutiyeho. Ku ruhande rwabo abanyamategeko ba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza babwiye urukiko ko amasezerano icyo gihugu cyagiranye n'u Rwanda yizeza ko buri wese uzoherezwa mu Rwanda azabona ubuhunzi binyuze mu buryo buboneye. Naho umuvugizi wa Leta y'u Rwanda we yahakanye ibivugwa na HCR ko haba hari abasaba ubuhunzi birukanywe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka. Kuri Twitter Madamu Yolanda Makoro yagize ati HCR irabizi ko mu Rwanda ivangura ribujijwe mu itegeko nshinga ryacu, kandi barabizi ko tunatanga inzira igana ku kubona ibyangombwa byemewe byo gutura cyangwa ubwenegihugu kabone niyo usaba ubuhunzi ubusabe bwe bwaba bwanzwe. Buri wese ahawe ikaze mu Rwanda. Abasaba ubuhungiro benshi hamwe n'impuzamasendika y'abakozi bo mu nzego za Leta y'Ubwongereza, Public and Commercial Services Union, ndetse n'imiryango ikora ibikorwa by'ubutabazi ya Care for Care na Detention Action, barimo gutambamira mu buryo bw'amategeko iyi politiki yatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'uyu gihe, Priti Patel. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka Madamu Patel yavuze ko aya masezerano yisa ya mbere ku rwego rw'isi agezweho hagati y'igihugu cye n'u Rwanda yakozwe mu rwego rwo kuzibira bimukira binjira bakoresha umuhora wa Ramanche nk'inzira y'ubusami binjiza mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Leta y'Ubwongereza ifata amasezerano yayo n'u Rwanda nk'uburyo bwo guca intege ba rushimusi bambutsa bimukira mu mato matoya ku kiguzi banyuze mu muhora wa Ramanche. Nyamara imiryango myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'impunzi by'umwihariko yo ikanenga imyitwarire y'u Rwanda mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu, ari naho igaragaza impungenge ku mibereho y'abazoherezwa muri icyo gihugu. Indege izanye icyiciro cya mbere cy'abagombaga koherezwa mu Rwanda yari guhaguruka hagati mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka, ariko isibizwa ku munota wa nyuma biturutse ku kirego cyatanzwe n'abunganira abagombaga koherezwa ndetse n'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bw'impunzi n'abimukira. Biteganijwe ko urubanza rukomeza kugeza kuri uyu wa gatanu, icyiciro cya kabiri cyarwo cyo kikazaba mu kwezi gutaha kwa cumi.
Mu Bufaransa, ubushinjacyaha bw'icyo gihugu bwahagaritse dosiye y'iperereza yakorwaga ku ruhare abasirikare b'Abafaransa bakekwaho ko bageze muri jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Umunyamakuru wacu mu Rwanda Eric Bagirubusa aduha ibindi kuri inkuru.
Amakuru yatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters aravuga ko abashinjacyaha b'Ubufaransa bari mu iperereza ku basirikare b'Abafaransa bashinjwa uruhare ku byaha bya jenoside yo mu 1994 mu Rwanda babuze ibimenyetso bahitamo kwihagarika. Abo bashinjacyaha babuze ibimenyetso bigaragaza ko ingabo z'Abafaransa zaba zaragize uruhare rutaziguye cyangwa ruziguye ku byaha byabereye ahabaga hahungiye Abatutsi. Nta kigaragaza ko Abafaransa batereranye abo Batutsi nk'uko bigaragara mu itangazo ry'uhagarariye ibiro by'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa. Ubufaransa bwohereza ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare mu Rwanda mu 1994 igihe intagongwa zabo mu bwoko bw'Abahutu zari zibasiye Abatutsi. Hishwe abasaga 800,000 mu minsi ijana nk'uko bikubiye mu nkuru ya AFP na Reuters. Ibyo biro ntaramakuru bivuga ko nubwo biruko abarokotse jenoside bo bakomeza gushinja abasirikare b'Abafaransa kubatererana ntibabatabare igihe bari bibasiwe n'intagongwa zabo mu bwoko bw'Abahutu mu bisesero mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abashinjacyaha bari batangije iperereza kuri ibyo byaha byibasiye inyokomuntu mu mwaka w'2005 hagati aho abashinjacyaha bari biteze kuba bakurikirana abo basirikare mu nkiko. Mu mwaka ushize Perezida w'Ubufaransa Bwana Emmanuel Macron yemeye uruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside. Macron yemeye ko igihugu cye cyamaze imyaka cyaracecetse kidakeneye kumenya ukuri ku byabaye, ariko yongeyeho ko Ubufaransa butafatwa nk'ubufatanyacyaha. Reuters na AFP bivuga ko ijambo rya Macron byazamuye ibimenyetso bya komisiyo igenga y'abanyamateka byagaragaza ko Ubufaransa bubonwa nk'ubwagize uruhare ruziguye muri Jenoside. Bwanenzwe ko butigeze bwita ku byabaga. Ijwi rya Amerika iganira n'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside mu Rwanda yibuka watubwiye ko iki cyemezo kitawunyuze. Bwana Jide Nkuranga uhagarariye Ibuka mu Rwanda arabona iki cyemezo nk'icyaba cyafashwe ku zindi nyungu.
Urumva uruhare kabare abasirikare, urumva ni ukuvuga ngo abari uruhare rwa Leta y'Ubufaransa, kandi ngira ngo mu minsi yashize muzi ko bagaragaje responsabilite za Leta y'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri bari abasirikare rero bari baje mu Rwanda icyo gihe bari bafite ubutumwa umuntu yanavuga bwo kurwanya FPR icyo gihe, n'ubwo misiyo yabo yageze igahinduka. Urumva rero ntabwo nyine bidushimishije yuko bafashe icyo cyemezo cyo gukora ibyo bita nori bakabireka. Ntabwo tuzi aho impamvu yatumye bafata icyo cyemezo, bigomba kuba harimo ingufu ziri politiki.
Tumubajije niba hari icyo umuryango yibuka witeguye gukora nyuma y'iki cyemezo, Bwana Nkuranga asubiza ko ku ruhande rwabo
urumva twakora iki, ntabwo twajya kurega Leta y'Ubufaransa kubera yuko n'ubundi ngira ngo niba wabisomye wabonye yuko hari bagenzi bacu bari constitue parti civile Ibuka, ngira ngo urabibonye ko Ibuka France yari irimo. Ntabwo nzi bo icyo batekereza kuko n'ubundi nibo bari kuri ruriya rubanza twebwe nkabibuka mu Rwanda ntabwo twari tubirimo, ariko twabikurikiranaga hafi. Ibuka mu Bufaransa rero sindavugana nabo ngo menye niba bazajurira cyangwa bazagira gute, ntabwo nabavugira.
Mu mwaka ushize nibwo Ubufaransa bwatangaje ko buhagaritse iperereza bwakoraga kuwaba yaragize uruhare mu ihanurwa ry'indege yari itwaye uwahoze ari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana na mugenzi w'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Ni dosiye yakunze gushyamiranya ibihugu byombi mu myaka isaga 20 kuva Jenoside irangiye. Mu bihe bitandukanye u Rwanda rwakunze gushinja Ubufaransa uruhare muri Jenoside, Ubufaransa nabwo bugashinja u Rwanda ko bamwe mu bategetsi bakuru barwo bagize uruhare mu ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Kuri uyu wa gatanu i Kigali mu Rwanda harasozwa inama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ubuhinzi ku mugabane wa Afurika. Inama yabaye mu gihe Afurika kimwe n'isi muri rusange byugarijwe n'ikibazo cy'ibiciro byiyongera ku masoko byatewe n'icyorezo cya COVID-19 n'intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Mugenzi wacu Asumta Kabuye abahinduka.
Ikibazo cy'ibiribwa bigenda biba bikeya, igiciro cyabyo gihanitse ndetse n'imihindagurikire y'ikirere nibyo birimo gusuzumirwa muri iyi nama izasozwa kuri uyu wa gatanu. Iyi nama kandi yavugiwemo ikibazo cy'ibura ry'ifumbire n'inyongeramusaruro n'impamvu ikomeje gutuma ibiribwa biba bike kuri uyu mugabane. Abahanga muri iyi nama bagaragaje ko muri iyi minsi bigoye kubona ibiribwa bituruka muri Ukraine n'Uburusiya kubera intambara ishyamiranije ibyo bihugu. Ku ruhande rw'u Rwanda, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yaherutse gutangaza ko ibicuruzwa u Rwanda rwakuraga mu Burusiya na Ukraine birimo ingano igera kuri 34% ndetse n'ifumbire mvaruganda igera kuri 14%. Ibyo bicuruzwa u Rwanda ruzashaka ahandi babikura. Mu ijambo, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'abandi bakuru b'ibihugu bitabiriye inama barimo Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, Mohamed Bazoum wa Nigeria na Vice Perezida wa Tanzania Philip Mango bagejeje ku bayitabiriye, bose bahuriye ku kamaro ko gushyiraho ingamba zikwiriye zo guhangana na bene ibyo bibazo mu bihe biri imbere uyu mugabane ugashaka ibisubizo birambye ku buryo ubasha kwihaza mu biribwa. Perezida Kagame yavuze ko umugabane wa Afurika ufite umukoro wo kugeza imirire iboneye ku baturage bawo ku buryo buri munsi babona amafunguro. Umukuru w'igihugu yavuze ko ibi byashoboka habayeho ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika.
We cannot have a coherent approach.
Ntitwashobora kugera ku mugambi usobanutse wo kuvugurura ubuhinzi hatabayeho guhuza za politiki z'ubucuruzi ku mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi ku isi. Dukeneye kandi no kongera ishoramari mu bwikorezi ndetse no kubaka ibikorwa remezo byo guhunika imyaka, kandi tukihutira no kunoza uburyo bwo kwishyurana.
systems.
Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yavuze ko igihugu cye kimaze imyaka irenga 20 cyarafatiwe ibihano byatumaga hari bumwe na bimwe bidatumizwa hanze. Yavuze ko ubusanzwe ingano nyinshi igihugu cye cyazitumizaga muri Ukraine mu gihe ifumbire yo yaturukaga mu Burusiya. Umukuru w'igihugu cya Zimbabwe yumvikanishije ko igihugu cye cyabashije kweza ingano zishobora kuba zakwifashishwa mu gihe cy'amezi 13 ku buryo uyu munsi nta ngaruka barabona zo kuba ingano ziva muri Ukraine zarahagaze. Perezida wa Zimbabwe yagaragaje ubundi buryo bakoresha mu kwita ku mirima yabo.
We realize because of the issue of climate change.
Kubera ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere mu myaka ibiri n'igice cyangwa itatu, twatangije umugambi wo gucukura ibizenga by'amazi mu ntara zose z'igihugu. Twanatangije kandi umugambi wo kuvomerera imyaka. Turifuza kugera kuri hegitari 360,000 zuhirwa, kandi turizera ko tuzaba twabigezeho mu gihembwe gitaha cy'ubuhinzi. Ibi bizatuma twongera kwihaza mu binyampeke mu gihe cy'imvura cyangwa se cy'uruzuba. Turizera ko tuzagera kuri iyi ntego.
Are achieving that goal.
Iyi nama ibaye mu gihe Afurika kimwe n'isi muri rusange bihanganye n'ibiciro byiyongereye ku masoko. Nko mu Rwanda ibiciro ku isoko byiyongereye ku buryo usanga hari bimwe byikubye kabiri. Ingero ni nka usanga ikiro cy'ibishyimbo cyaraguraga amafaranga 400 ubu bikaba bigeze ku mafaranga 1000 haba mu mugi cyangwa mu cyaro. Ibintu usanga bihangayikishije abaturage muri iki gihe.
Ikiro cy'ibishyimbo kigura 800.
Ibyo bishyimbo se ko mironko ubu ngubu muri iyi minsi noneho yazamutse yageze kuri 800,000.
Nta byeze
ugasanga wahinze hariya ntiyejeje niba yahinze mironko 20 ahubwo asaruye 15.
Mbere twezaga bikeya bikaza byunganirwa n'ibituruka nko hanze ku isoko wajya guhaha ugasanga biri ku giciro gitoya.
Iyi nama yitabiriwe n'abantu bagera ku 2,500 barimo abakuru b'ibihugu ba ministre bashinzwe ubuhinzi ndetse n'abikorera. Iyi nama ikazasoza imirimo yayo kuri uyu wa gatanu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, Minisitiri w'Intebe mushya Gervais Ndirakobucya ku mugoroba w'ejo kuwa kane yatangiye imirimo ye asimbuye Alain Guillaume Bunyoni kuri uwo mwanya. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Mirikaneza.
Ibiro byo kubisikanya hagati ya Gervais Ndirakobucya umushikiranganji wa mbere mushasha na Alain Guillaume Bunyoni yasubirijwe mu buryo butunguranye kuri uyu wa gatatu byabaye kuri uyu wa kane ku mugoroba. Zari zasibijwe mu gatondo kuri uyu wa kane kumvo zitatangajwe. Abagabo batanzwe bamenyeranye kuva bakirwanira mu ishyamba umugambwe Defudede ukiri umuhari w'inyeshamba babonetse bahana impapuro nk'ikimenyetso cyo guhererekanya ubutegetsi. Baranakoranye mu gipolisi cy'u Burundi imbere y'Ubunyoni akaba yari yasubiriwe na Ndirakobucya mu bushikiranganji bw'umutekano imbere yo kuja kuba mukuru wa leta mu 2020. Ku mashusho Bunyoni aboneka amwenyura gato nayo Gervais Ndirakobucya asanzwe yatwenga gake yabonetse yakinye impapuro mu maso atanyinyuka. Bamaze kubonana mu ibanga umushikiranganji yahora yavuze ko yasiguriye ugiye kumusubirira uko akazi gakorwa amwereka dosiye zose zibwirizwa gukorwa kubw'ineza y'igihugu. Yavuze ko ikintu nyamukuru ari ikoranabuhanga yemeza ko rizotuma n'abanebwa canke abiba batabasha kubikora.
Igikorwa ca mbere ubuhinga ngurukana bumenyi bushobore kudufasha haba mu gutunganya imigambi mu gukurikirana ibikorwa canke mu gusuzuma aho ibikorwa bigeze. Igikorwa gihambaye kugira ngo nshobore gutera intambwe koko mu buhinga bwa none barya bahora banebwa abandi bakanyuruza abandi bagakora ibikorwa by'ibice kugira ngo kuva ku rwego rwo hasi gushyira ku rwego rw'umukuru w'igihugu ibikorwa byose bishobore gukurikiranwa mu mwanya mwiza.
Yanashikirije andi madosiye yihutirwa arimwo ukunganisha imishahara y'abakozi ba leta hamwe n'uturusho tugenerwa abakukuruke. Imwe mu migambi Perezida Eva Christian Ndayishimiye yari yavuze ko adoshira imbere mu myaka yiwe ya mbere ariko n'ubu ikaba ari umugani.
Igikorwa gikurikira ni umugambi wo gutunganya bushasha ijyanye n'intara z'igihugu n'amakomine y'igihugu biri mu bizofasha igihugu haba mu gushyikiriza hafi ubutegetsi abenegihugu no mu kuduza umwimbu mu gihugu canke kigatuma iterambere ry'igihugu ryihuta kuduga. Igikorwa kigira gatatu ni kijyanye n'intumbero y'igihugu ijyanye no gutunganya neza imishahara y'abakozi ba leta kugira ngo ubusumbasumbane buve mu nzira ikurikiranwe neza ntihabemwo wanjya wangura.
Alain Guillaume Bunyoni yasubirijwe mu buryo giturumbuka kuri uyu wa gatatu. Ntambo n'imwe yigeze itangwa na Perezida Evariste Ndayishimiye yasabye inama nkenguzamateka na nshingamateka kwemeza umushikiranganji wa mbere mushasha Gervais Ndirakobucya. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
tute mwari mudute za matu kuhiligano tukwa mateguri yukuli isaha na habi humudish tuwashimi nero kwa mga isemo kulichia radio ya nyu ijukiti Amerika bako zikandi wa jenzi wa njiva usewa jizuru hali mwari viganiro jaribi hagaradiwe na Edil Gwema jiedone chuba hilo ni washize hamge amajuki kuli mikro mga kumge na nje Eugenia Mkamuzi tuwasezi mge setu bifuriza ama hona mahirigwe mwari